nzamba
nzambira samirana
amakuru na François Bizimana
mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye turabahaye ikaze muri ano makuru mu kirundo agizwe na zino ngingo nkuru nkuru zikurikira nyuma y'iminsi icumi anyurujwe n'abakozi b'iperereza Jean-Pierre Bukuru yahora ari umukokayi ku gituro cy'amabisi kiri kuri Cote d'Ivoire yaratowe ari kiziga muri ano makuru muraza kumva uruhara rwa Joseph Mathias batazira kazungu amenyerewe cyane mu bwicanyi mukayanza naho havugwa bamwe mu barimo bariko baratangishwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi cumi na bitanu abayobozi bakavuga ko ari inzoga banyoye ku munsi mukuru wahariwe umwarimu ababigisha bakaba baviyamiriza ngo kuko n'izo nzoga atazo banyoye ano makuru araza kandi kudushikana no muri zone ya Gatumba ni muri Bujumbura Rirare avugwa ubukene bw'amazi meza mu bihinga by'ivyuma ndi kumwe na Theodomire Manirambona kazi nido nido cyano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org
ano makuru tuyahere kuyajanye na gataye kazi na muntu Jean-Pierre Bukuru umusore yakorera ku gituro cha Cote d'Ivoire nk'umukokayi yahagaritswe n'abakozi bo mu biro bikuru by'iperereza mu ijoro ryo kuwa 24 gitugutu ibihumbi 2020 mu Kamenge mu gisagara cha Bujumbura inyuma y'iminsi icumi abiwe baramubuze irengero bararonse ifoto y'ikiziga ciwe yaranizwe amaboko abohiye imugongo Pacifique Ninahazwe yarongoye umugambi ndondeza aratwereka uruhara rw'intwazangabo mu gipolisi Joseph Mathias batazira kazungu muri iryo gandagogwa rya Jean-Pierre Bukuru kurikira Pacifique Ninahazwe
ku mugoroba wo kuwa 2024 gitugutu muri uyu mwaka wa 2020 umusore yitwa Jean-Pierre Bukuru asanzwe ari umukigingi ku parking bita benshi kuri Cote d'Ivoire ajya mu gisagara cya Bujumbura yarasohokanye n'abagenzi be bakorana bagenda gusangira agacupa aho bagiye kugafatira mu kirabo kiri mu Kamenge hariya muri quartier gituro ku mu kirabo cyo bita Mama Fina mu twumvise bagiye bajanye muri abo bakorana harimo batazira wabiro kandi akaba asanzwe azwi ko ari n'umukozi w'iperereza cyane cyane ha makuru Joseph Mathias Niyonzima batazira kazungu Jean-Pierre Bukuru yarafashe akanya arasangira ajya acupa n'abagenzi biwe mu nyuma hagira gutaha hajya basohotse rero niho twumvise ko yaciye afatwa n'abantu twabwiwe ko ari abasanzwe bagendanira Joseph Mathias Niyonzima batazira kazungu ntitwashoboye kumenya ko muri ako kanya kazungu yoba yari ngaho nyene ico bikoze nuko batubwiye ko Jean-Pierre bagiye mujanye mu modoka isanzwe igenderamwo Joseph Mathias Niyonzima guhera ico gihe nta wasuye kuronka amakuru ya Jean-Pierre Bukuru nawe menye yagiye gupfungirwa ariko haciye iminsi 10 atagakacira niho umwe mu bavukanyi ba Jean-Pierre Bukuru yarungikirwa ifoto y'ikiziga cha Jean-Pierre Bukuru ikiziga kiboneka ko cyari kimeze nabi cyane cyerekana ko yishwe nabi gose kuko amaboko afungiye mu abohiye mu mugongo bimwe bita ngo wandege aboneka yuzuye inyama mu muhogo bamutabaguye akaboneka kandi adashobora kumenyekana no mu maso biboneka ko bamugiriye nabi cyane aboneka ari mu gashamba ahantu huzuye amaraso uwarungitse iyo foto ntiyashoboye kuvuga ingene byagenze ibijyanye n'igandagurwa rya Jean-Pierre Bukuru kiretse ko yemeje ko ivyo byose byakozwe n'iperereza
ano makuru turabandanya abantu batatu harimo n'umwana nibo bitavye imana abandi bane barakomereka biturutse ku isanganya ry'imodoka ryabaye kuri uyu wa gatanu ku mutuma amasango muri komine n'intara ya Murambya ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Prosper Nzisabira
amakuru ava mu gipolisi mu ntara ya Murambya avuga ko iryo sanganya ryatewe n'umuvuduko w'imodoka yunguruza abantu yo mu bwoko bwa minibus yahitanye ipikipiki yari ihetse abagabo babiri n'umwana umwe abo bantu uko ari batatu bose baciye bitaba umuremyi bahitanywe n'iryo sanganya abo bagabo babiri barabanyamabanga bishyira hamwe Croix Rouge umwe muri komine Rutegama uwundi muri komine Kiganda mu ntara ya Murambya akaba hari haheze iminsi ine isanganya nk'iryo ribereye muri komine Mubimbi ku ibarabara rya Bujumbura Bugarama imodoka yo mu bwoko bwa Elix yahushije ibarabara ijya kugwepfo mu mwonga Muri iyo modoka harimwo umuhanuzi ajejwe iterambere wa mustaneri wa komine Kayanza, umukenyezi wiwe, umwana wabo, umudereva hamwe n'umusirikare umwe. Abo bantu bose batanu bari muri iyo modoka bakaba barahasize ubuzima. Tukamenyesha ko uyo muhanuzi wa mustaneri wa komine Kayanza yaravuye mu bitaro mu gisagara cya Bujumbura aho yaramaze iminsi atashe kubandanyiriza avurirwa muhira. Abanyagihugu ba mu micungararo yayo mabarabara n'abanyagihugu bunguruzwa n'imodoka zunguruza abantu basaba igipolisi kijejwe uruza n'uruza gutuza iyo ngeso y'abadereva yo kurenza umuvuduko mu mabarabara arizo byama bitera amasanganya.
Arakoze Prosper ndisabiraho ingingo ya mustaneri wa komine Ruhororo itegeka abakenyezi kuba bashitse mu ngo zabo imbere y'isaha zibizi joro ica kuri n'amategeko y'igihugu eka n'andi masezerano Burundi bwateko umukono mu bijanye n'umwidegembyo w'abanyagihugu eka mbere nibwirizwa shingiro ry'u Burundi ryatanga amahigwe angana haba ku bakenyezi n'abagabo ibyo bishikirizwa n'umushingwa manza Gustave Niyonzima umushingwa manza kongera akaba numwe mu baranira gateka kazi na muntu ari busako inama shinga mateka ariyo yonye nifise ububasha bwo gushinga amategeko kandi ko ibyo bihano bivugwa na mustaneri wa komine Ruhororo atana hamwe byanditse tumukurikire.
Twisunze ingingo ya mbere ya Déclaration universelle des droits de l'homme y'itariki 10 ukwezi kwa 12 mu 1948 eka tukisunga ni ingingo ya 13 yibwirizwa shingiro eka ningingo ya 15 ya convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme y'itariki 3 z'ukw'icenda mu 1981 baravuga ko umugabo n'umugore bavuka bangana. Ikindi naco nuko yafashe ingingo itaza itsimba taza iyindi ngingo yaba yafashwe n'abantu babifitiye ububasha bo hejuru kuko mu vyakora afata nk'ingingo bita amamezire d'exécution aba yafashwe na baburamatari canke umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'ibintu byerekeye umutekano bakavuga ati tuzoja dufasha iyi ngingo namwe tubasaze kuyishira mu ngiro. Nashobora rero gufata ingingo nk'irya ya couvrefe no mu gihugu hose yatari isanzwe uriho wenyene ngo avyigirire akabigirira n'abantu bigitsina kimwe n'ibintu rero bitabaho mu mategeko. Ikindi gitangaje nuko avuga ngo uzobirenga ko ngo azohanwa ngo amuhanishe igihano ico novuga amategeko ngaha ibihano twisunze ibwirizwa shingiro mu ngingo y'164 mu gace ka 3 akarongo kagira 16 biratomoye neza yuko amategeko n'ibintu vyerekeye ibihano vyose bifatwa na parlement ico bita ke aribo bita le legislateur mu mategeko. Hama rero ivyo biba vyafashwe na baba bishira mu ngiro iyo vyarenzwe ko si mustanteri na masentare ari mu gihugu niyo yashira mu ngiro amategeko yatowe mu nama shinga mateka ero urumva ibintu byose yafashe ngira ntibahanuza ni ibintu umwe wese avyuka kiyumvira ibi ni ibintu biteye agahinda biriko biri n'amategeko.
Akamu gate wabigisha kubijanye no kwirinda ikiza cha coronavirus
bigisha bera karorero keza abo mujejwe mu kwirinda ico kiza suzuma kandi mufasha abanyeshuri gushira mu ngiro amabwirizwa y'isuku ni mutabariza umwana wese agaragaje kimwe mu bimenyetso by'iyo ngwara.
Ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
agateka kawe agateka kawe.
Amakuru twabateguriye arabandanya haribonekeza ikena ry'amazi mu ntara ya Bujumbura bituma haduka indwara ziturutse ku isuku rike. Abanyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko ubu bikora ku mazi yo mu nzuzi bagasaba kuronswa amazi meza. Muganga Joel Nibigira arongoye akarere k'ubuvuzi aremeza ko abanyagihugu bahanzwe n'ikibazo cy'amazi meza. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Patrick Mitabaro.
Ubwo muri zone ya Gatumba bavuga ko badatahura kubona bataronka amazi meza na rya begereye ikiyaga cha Tanganyika. Abana babo bamana indwara ziturutse ku isuku rike nk'amacinya korera be n'inzoka zo mu nda. Muganga Joel Nibigira arongoye intara y'ubuvuzi ya Bujumbura aremeza ko hari kena ry'amazi koko.
iyo mu ntara ya Bujumbura hadutse amacinyana umuntu wa mbere cyakaya mbere itangura kuva taringaha mu Gatumba mu Kajaga muri Mutimbuzi ibyo rero bikaba biva ku mazi make bikaba biva no ku matoilette make n'ibyo nyene byo kwitaho isuku ico ni kintu twisangije niyo ngorane dufise ngaha mu Gatumba ndetse no mu ntara yacu murabona yuko igizwe n'imisozi ihanamiye igisagara cha Bujumbura amazi akaba ari make
muganga Joel nibigira agasaba ko n'abanyagihugu b'intara ya Bujumbura boroswa amavomo benutuzu twasugumwe rusangi kugira bashobore kwirinda izo ngwara
no saba agira neza aho bari hose aho batwumva hose ko boterera mubyo ama toilet rusangi muri Gatumba eka ndetse n'ahandi hose muri Bujumbura kandi nongera ntera kamo na cane cane ko iterambere niswe dufatiye ya mbere abene gihugu bakiri nyuma bagikwega amaguru bataratahura akamaro k'akazu kasugumwe yuko bogifata nk'ama nibwo buryo bwo kwirinda ingwara zivuye kwisukurike na COVID-19 irimwo
Ijo kena jama zijibonekeje mu gihe mu Burundi hakirikiza cingwara ya COVID-19 aho ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buhamagarira abanyagihugu gukaraba umwanya wose bikenewe gatumbika imwe mu karere kari ku mupaka w'u Burundi na Congo aho uruja n'uruza rugwiriye mu basohoka n'abinjira mu Burundi
Patrick Mitabaro tuje mu gisagara cha Bujumbura aho abantu barenga 168 bagize itohoza kubijanye n'ingene ingozi bayeho babitumwe n'ikigo Istebu Institut de Statistique et d'Études du Burundi barasaba agahembo kabo bavuga ko icyo gikogwa babatumye cyaheze mu kwezi kwa kane guheze ariko barindiriye igice cya nyuma amahera batabahaye amaso ahera mu nzira bagasaba gutunganirizwa n'inkuru dushikirizwa mbwinzi wacu Francine Kanyange
Ikigo Istebu cyari cemereye abagira iryo tohoza ryagizwe mu ntara zose z'igihugu mu kwezi kwa gatatu guheze umuriyo numwe n'ibihumbi 690 y'amafaranga y'amarundi umwe wese mu bagize ico gikogwa bari kuyahabwa mu bice bitatu ariko baronkejwe ibice bibiri gusa ayandi bakaba bamaze igihe batararonka nk'uko babyemeza
Tumika fari temor. Tuwa alikoze tuwa imara. Tuwa alindeye. Okembo kaa tuwa hevo. Dezi mkwa kane. Yala duha ye mafranga. Yoko za kuite. Kuite tuye ze. Tuwa alikoze tuwa imara. Matu wa taha. Kutelo kuna mwusi. Na alibu tuwa ronga. Okembo kaa. Karika sigai. Tero. Biswa hiyo ko. Istibuye dihemba. Kwa sara kaa. Kwa mwanya.
Twagerageje guterefona warashinzwe itungano kiryo tohoza akaba n'ubuyobozi ajaje gisata cy'ivyigwa bijanye n'igurirana ry'abantu n'uko baho kwabo muri Istebu ariko ntitabye telefone yiwe ngendanwa
Francine tuve mu gisagara cya Bujumbura tuje mu ntara ya Kayanza abayobozi b'amashuri shingiro n'abarongoye ay'imyuga bari dogera umuyobozi w'indero muri komine Kayanza Berne zijyayo kubera yuko ariko abatangisha ku nguvu kuva kuri uyu wa gatanu amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 15 kugira umuyobozi arihe ibinyobwa byanyowe ku munsi bariko barahimbaza umunsi wahariwe umwarimu abo bayobozi bakabona ko ari nako barimu bakabona ko ari ubusuma kuko ibyo binyobwa batana binyoye idonido na pafe mudasigana
Intandaro y'ivyo byose ni uko ku munsi wa gatatu w'indwi umunsi abigisha bose bo mu ntara ya Kayanza bari baramutse bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abigisha ubu nawo ku rwego rwa komine Kayanza ukaba wahimbarijwe ku ishuri ryisumbuye rya Lise Kayanza nk'uko makuru dukura muri iyo ntara ya Kayanza abivuga byari bitekanijwe ko inyuma y'inama uwo muyobozi yarahejeje kugirisha abo bigisha bose ari kuri iryo shuri nyene bategerezwa gufatira agatutu kuri iryo shuri nyene ibinyobwa bari kwihereza bari gukoresha amafaranga batanze byari byashikanywe hakiri kare n'umwe mu badandaza wo mu gisagara cya Kayanza ku masezerano bari bagiranye n'uwo muyobozi ariko nkuko ayo makuru abimenyesha inyuma y'iyo nama abigisha bo ku mashure yose bo muri komine ya Kayanza baciye bataha bativunye akanyota ngaho nyene kuri iyo shure kiretse ishure gisumbuye rya Lise Kayanza n'ishure shingiro ryaho bita mu Kiyaya abandi bose bahavuye bataha kubera bwari bugorovye kubera rero ibyo binyobwa bitasohotse nkuko nyene kubizana yaravyiteze ngo yoba yaci yasaba umuyobozi w'indero muri komine ya Kayanza kumuriha amafaranga yose yakoresheje mu gushikana ibyo binyobwa aho hantu kuko yavuga ko yahombeye aho yari yiteze kungukira amakuru atangwa na bamwe mu barezi bo muri yo ntara avuga ko kuva kuri uyu wa kane umuyobozi Abel Ntezijyayo ariko arihisha abayobozi bose bayo mashure abigisha baciye bataha amafaranga 5000 by'amarundi kutwara ishure shingiro 1100 by'amarundi kutwara ishure gigice cy'inyuma y'ishure shingiro hamwe n'amafaranga 1500 ku muyobozi atwara ishure rigizwe n'ivyo bice bibiri abo bayobozi bo bakabona ko arakarenganyo bariko baragirirwa mbere hari n'abavuga ko ari ubusuma bwenyuje uyo muyobozi ariko arakora bagasaba nyabona ko yobihagarika vuba bwango Nadine Nzamba yarondeye uyo muyobozi yagirizwa ubusuma ariwe Abel Ntezijyayo ariko turamukena
Bafamiza sigana urakenuye nyuma y'iminsi 30 atamusanteri igira komine rumongera mutswa musanteri mushasha Yeremia Bizimana niwe yahavuye atogwa n'inama ya komine kuri uyu wa gatandatu haruhande yabagize inama mpanuzwa jambo ya komine hari intumwa yubaserukiye bushiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu hamwe na buramatari w'intara ya rumonge itogwa rya musanteri rikaba ryari rimaze iminsi riteye ingorane kuko icyo kibanza cyaranigwa n'abatari bake bo mugambwe CNDD-FDD batumiriye amate tubandanye nano makuru
keneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Mukigabane ku isoko cuno munsi tugaruka kudahana ubwicanyi bwagiye burakoregwa abamenyesha makuru mu Burundi kwiganje kandi nubu kukiriho ku isoko mu gishikirizwa na mugenzi wacu Thierry Bigirindazi
ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Kuva mwaka wa 2014 umunsi mpuzamakungu hari kudahana amabakoregwa amenyesha makuru uhimbaza vugenekezo vya kabiri mu nyonyo uwo munsi ukaba ari kimwe mu ngingo zafashwe n'inama ya bose ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu mwaka wa 2013 haraye hicwa amenyesha makuru babiri b'Abafaransa Giselle Dupont na Claude Verlon biciwe mu gihugu cya Mali Igisata cyawo ni kijejwe indero ubushakashatsi n'imico ka UNESCO mu cegeranyo cyacu cyo mwaka uheze kikaba cerekana ko umumenyesha makuru cyangwa umukozi w'ikimenyesha makuru umwe aganda kugwa mu minsi ine mu kiringo cy'imyaka 10 iheze kandi ko ubutungane butigera bukora mbega mu gihugu cy'u Burundi ubutungane bwa bwarigeze butohoza kugira abakoreye amabamenyesha makuru bahanwe ibyo ni bimwe mu byo tugira tubaganirire muri kino kigabane ku isoko cyo kurubazwa mu nyonyo umwaka 2020 Cheri bigiri ndavi nje ngaza kibashikirize kaze nibimenyesha makuru Amenyesha makuru mu Burundi baragiye baratotezwa gushika naho hariho abagandaguwe aho hose hatungura utoke inzego z'umutekano zikoreshejwe na leta yagiye arakurakuranwa ku butegetsi Bertrand ndakuriye wa Radio Inzamba aratwibutsa bamwe muri bo ningene bagandaguwe
Aho menyesha makuru ba mbere bishwe barabo ku radio y'igihugu mu mwaka wa 1992 abo bamenyesha makuru bakaba bari mu kazi kabo ko kuronera makuru mu bumanuko bw'igihugu aho bagandagurwa bongera baturirwa mu muduga w'akazi nkuko byamenyeshejwe n'abari barongoye radio y'igihugu ico gihe abo bamenyesha makuru bishwe n'abitwa bamurere bari batiye mu ntara zo mu bumanuko bw'igihugu kugandagura abari mu bwoko bw'abatutsi n'ubwicanyi bwakurikiye ico gihe bwarahitanye abamenyesha makuru batari bake bo mu bwoko bw'abahutu nka Damien Kayanda, Joseph Tafauti n'abandi bishwe n'ubutegetsi ugwimo bwo mu gihe cy'umwaka 1993 rwakurikiye igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye nabwo rwahitanye abamenyesha makuru ba radio na televiziyo by'igihugu muri abo harimo Pamphile Zimbizi yararongoye uruganda rwo kumenyesha makuru Alexis Banyatuyaga, Deo Miburo na Edouard Makomanya bamwe bishwe n'inzego z'umutekano abandi bicwa n'imigwi yari yegamiye imigambwe yari ishamiranye vuba mu mwaka wa 2015 umenyesha makuru afata amasanamu yakorera televiziyo na radio by'igihugu Christophe Nkezabahizi yaragandaguwe n'umuryango we wose abakoze ubwo bwicanyi bakaba bamenyekanye nk'abapolisi ba api igipolisi kijejwe gucungera abari mu nzego nitwo kwibagira kandi ibugurengero rya Jean Bigirimana yakorera ikinyamakuru iwacu yanyurujwe haraheze iminsi irenga 1500 umukozi w'iperereza ry'u Burundi yari mu bakekwa kugira uruhara rwa mbere muri iryo nyuruzwa akaba nawe yahavuye abugwa irengero gushika uno munsi.
Icagiye kibonekeza kuri abamenyesha makuru y'abarundi bagandaguwe nuko kaba kamizwe n'ingoma yabajeje intwaro canke ubutungane bitigeze bishira inguvu mu kurondera guhana abagirizwa ubwo bwicanyi. Umumenyesha makuru Innocent Muhozi yigeze no kurongora radio na televiziyo by'igihugu akabona ko bitigeze bikunda ko bagandaguwe abamenyesha makuru bashengezwa kubera nka hose wasanga bagandaguwe n'inzego za leta ubutungane nabwo bukaba bwanze bukorera mu kwaha k'ubutegetsi.
Umuryango wiwe urashaka gushinga urubanza abo bakorana umwuga abayobozi biwe canke abashyirahamwe y'abamenyesha makuru arashaka gushinga urubanza kugira ngo umuntu atunganirizwe wakoze icyo cyaha agikurikiranwe ko. Ikibabaje rero giteye agahinda muri ibyo iwacu mu Burundi nuko iyo myaka yose yaheze umuntu yaricwa akicwa azira ubwoko akicwa azira umwuga ibyo bigatuma kenshi n'ababa bayoboye ibihugu umuntu ataronka aho yitwara kuko utungane atakwigenga bwari bufise atakwigenga bufise. Ikibazo ni icyo gihugu umuntu yishwemo tuvuze nk'u Burundi hariho ubutungane bwigenga hariho ubutungane bushobora gutunganyiriza abantu mu gihe bakorewe icyaha nk'icyo. Washinga urubanza he mu gihe hari leta ibikora aho umenyesha makuru akora ikinyamakuru akoramo ni ngombwa gishinga urubanza kandi kirikurikirane ry'umuntu aba yapfuye umuntu aba yishwe kuko aba yishwe kubera ahakora. Ni ngombwa rero mu gihe igihugu kigarutsemo leta yubahiriza amategeko.
Ernest Sagaga arongoye igisata kijeje gukingira amenyesha makuru mwishyiramo mpuzamakungu ry'amenyesha makuru fije abona ko babaye gushaka ko mareta atacobuza ko ayo mabi akorerwa amenyesha makuru aranduranwa n'imizi.
Numunsi rero ibihugu byose byongera kwibutswa ko bifite inshingano yo kurengera abanyamakuru mu kazi kabo abayo nkeka ko buri gihugu cyose n'ubundi burimo cyumva ko iyo nshingano ikireba kandi ko bishoboka iyo hari ubushake ko byashyirwa mu ngiro kugira ngo nyine abanyamakuru barengerwe n'amategeko ariho mu bihugu byabo.
Nko mu Burundi imbere nicyo kimwe na henshi mu bihugu ayo mabi yakogwa leta nizo zama zagirizwa gukora ayo mabi mwibaza none ko bishoboka ko bahana abakozi ba leta baba bakoze ayo mabi.
Ntabwo nkeka ko ari ibintu byari bidasanzwe ko n'umukozi wa leta ntabwo ari hejuru y'amategeko umukozi wa leta wowe wese aba nawe agomba kubahiriza amategeko cyane cyane amategeko arengera umutekano wa buri muturage harimo n'abanyamakuru. Ikindi impamvu yo umunsi washyizweho nyine ni uko nk'uko bivuze akenshi ibyo bintu by'ibikorwa by'urugomo by'ubugizi bwa nabi bikorwa kuko n'abantu bari mu nzego birimo n'inzego za leta nubwo hari n'abandi bantu babikora ariko uyu munsi washyizweho kugira ngo nyine iyo nshingano yongere yibutswe buri gihugu ko bifite inshingano zo guhana umuntu wese ugira urugomo abanyamakuru yaba ari umukozi w'inzego za leta cyangwa se undi muntu wese wo muri icyo gihugu. Niyo mpamvu rero uwo munsi washyizweho ku busabe bwa benshi natwe turimo kugira ngo duhore buri mwaka twibutsa cyane cyane abayobozi b'ibihugu byacu ko nyine kubera ko bafite inzego z'ubutabera inzego z'umutekano ari bo bagomba gufata iya mbere no kubahiriza umutekano w'abanyamakuru.
Abakora umwuga wo kumenyesha amakuru bamwe batotezwa kuva kera ariko mu mwaka w'2025 hoho ibintu byarunyutse. Abamenyesha amakuru bafashwe n'ubutegetsi nk'abansi b'igihugu barahigwa buhongo n'inzego z'umutekano bamwe baricwa. Amaradiyo atatu yigenga RPA isanganiro nabonesha hamwe na televiziyo Renaissance birategwa n'igipolisi cy'igihugu biraturigwa. Abamenyesha amakuru n'imiryango yabo barangazwa. Amashyirahamwe y'abamenyesha amakuru agize arasaba leta kugira amatohoza aho ubutungane bwaciye bufatiwe yo gusohora imitahe yo gufata abarongoye ayo maradiyo n'iyo televiziyo byaturiwe. Ikigabane ku isoko cy'uno munsi kikaba kigarukiye ngaha. Thierry Bigirindavyi akaba yagenewe ko ndakibashikiriza nkaba ndabikebanuye.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Imbere yo gusozera no makuru tubashikirize yamwe mu yanditswe n'ibinyamakuru ayuno munsi twashikirizwa na mwenzi wacu Jean-Baptiste Bireya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
ndabahaye mwiriwe umwanya wo kwikirana byandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mushikirizwa na jewe Jean Baptiste Bireha Marabo rugendo rwo gushima cyandikwa n'ikinyamakuru iwacu cyandika kivuga ko muri ubwo rugendo rw'iminsi itanu Perezida Ndayishimiye yagiye aherekejwe n'abantu 20 harimwo abashikiranganji 5. Icyo kinyamakuru kikikeka ko Ndayishimiye yagiye muri ico gihugu ca Guinea Equatoriale kugira ngo ashimire mugenzi we kukungene Guinea Equatoriale cafashe mu mugongo u Burundi mu gihe ngo bariko baramuzimana Perezida Ndayishimiye yamenyeje ko ico gihugu gifitaniye imigenderanire idasanzwe n'u Burundi ngo afata mukuru w'igihugu ca Guinea Equatoriale nka mukuru we mu gihe yariko aramutera amashugwe ubwo rugendo rukaba rwasozerewe no gutera igikumu ku masezerano agera kuri 4 harimo ayo fashanya Accord Maritime mu Kinyamazuru naho guhotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bibandanya Burundi bwanasubiye kuronka ikibanza mwishira hamwe rihurikiyemo ibihugu bikoresha rurimi rw'Igifaransa UEF tubisoma mu kinyamakuru Burundi Daily Net bonaho rero Burundi bugaragara imbere y'ishirahamwe mpuzamakungu ni nk'igihugu kirimo ubwicanyi bufata ku nguvu abakenyezi no gufungira abantu ubusa. Umuryango uhurikiyemo ibihugu bikoresha Igifaransa warafashe ingingo yo gukura ko ibihano wari wafatiye u Burundi biturutse ku njyane za politike zadutse muri 2015. Burundi Denet kikandika cibutsa ko uyo muryango wari wafashe iyo ngingo mu kwezi kw'indwi 2016 yo guhagarika imigenderanire n'u Burundi COVID-19 ingingo idakenewe byandikwa n'ikinyamakuru cigenga iwacu. Abashikiranganji 3 ubikiga cya leta w'amagara y'abantu n'ubintwaro yo hagati bateye umukono ku itegeko rishasha rigena amafaranga azohora atangwa mu kwipimisha umugera wa coronavirus ku bantu binjiye mu gihugu. Itegeko ritashimishije abagwizatunga ngo kuko rizotuma abantu baza mu Burundi bagabanuka. Abanyamahanga bazohora batanga amadolari 100 mu kwipimisha coronavirus bashitse ku butaka bw'u Burundi nayo abarundi bakazotanga amadolari 30. Iyo ngingo ngo iciye kubiri n'inama yahuje abagwizatunga bakoresha kibuga c'indege Mercure Ndadaye buca cugurugwa ahubwo bari bumvikanye ko hokogwa ibishoboka kugira ngo borohereze ingenzi. Bujumbura afungiwe kubera kwijandajandira tubisoma muri SOS Media. Uyu nawe si wundi ni Divine Keza Kimana umwigeme w'imyaka 20 afungiwe mu gipolisi c'Inyamiramabi kuva ku munsi wa 3 aho yafashwe n'igipolisi kiri kumwe n'imbonerakure yagirizwa ko mu nkuru yateye mu gutwenza abantu kuri ubugangurukana bumenyi yavuze ko atokundana n'umuhungu aturuka wa makartiye y'uburaruko bw'igisagara cya Bujumbura akamenge kinama ngo kuko kenshi usanga batagira indero. Ivyo navyo rero ngo ntibyashimishije imisore y'imbonerakure ivuka ngaho mu Kamenge ngo baci rero bamwitwarira baca bamuta muri yompi. Nino ngaha hagarukiye byandikwa n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mugire aho muba mwubahwe murakoze.
Amakuru yuno munsi akaba ari no ngaha ciye agarukira tuyasozere twibuka bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu bari mu buroko iminsi 383 iraheze bazira gukora umwuga wabo. Bagenzi babo b'abanyamakuru be nabo mashirahamwe haranira agateka kazi na muntu ntibasiba gusaba ko borenganurwa bakarekuka. François Bizimana nije nari kora bashikiriza ano makuru. Theodomir ari mu buhinga bw'ivyuma nahuta.